VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rero bandanye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri itariki indwi ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Muri kumwe na Frederic Unikije.
Abantu baramenye ko bagarutse bashikiye ku kirindiro cy'igisirikare, hanyuma kapiteni atwara ikirindiro aca bashikana bategereza gushika kugira ngo babanze babaze ingene bafashwe n'ingene byagenze n'uko ngene bagarutse.
Uyo ni Etienne Rakaza, umwe mu batowe ku mutumba Rukarama muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, avuga ukuntu abo basore bafashwe. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abarovyi bagandaguwe mu kiyaga cyohoha, hamwe n'inkuru yerekeye higanwa ry'umwigemwe w'umurundikazi mwiza kandi aciye ubwenge mu mwaka wa 2017. Turagaruka ko mu kanya kari imbere. Imiryango y'abasore bane bo muri zone Rukarama yo ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura isaba kwa abasore bapfunzwe barekurwa. Abo basore ubu bapfungiwe mu busho bubiri butandukanye bwo muri komine Mutimbuzi. Babiri bapfungiwe mu gasho ka zone Rukarama, abandi babiri bakaba bapfungiwe mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi Gatumba. Abo basore bari banyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bateye muri zone Rukarama kwigenekezo ya gatanu ukwezi kwa kabiri. Abo aho bagarukiye rero kwigenekezo ya 22 baciye bafatwa bajanwa gufungwa kugeza uyu munsi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Abo basore uko ari bane bari mu busho butandukanye, babiri bafungiwe mu gasho ka zone Rukaramo, bandi babiri bari mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi muri zone ya Gatumba. Bahagaritswe kugenekereza ya 22 ukwezi kwa kabiri baje bava mu buseruko bwa Kongo iharanira demokarasi, iyo bari bajanywe n'abitwaje ibigwanisho babanyuruje mu kigwati cya kabiri cya zone Rukaramo. Etienne Rakaza n'umwe mu batowe ku mutumba yabwiye Ijwi rya Amerika igituma batatashe mu miryango bagashikira mu minwe y'Inyamiramabi.
Abantu baramenye ko bagarutse bashikiye ku kirindiro cy'igisirikare, hanyuma kapiteni atwara ikirindiro aca bashikana bategereza gushika kugira ngo babanze babaze ingene bafashwe n'ingene byagenze n'uko ngene bagarutse. Rero bamaze gushika mu minwe y'abajejwe umutekano baragerageje kubabaza, OPG arababaza, hanyuma komiseri regionali aca avuga ati nanjye ndafise icyo nshiye kubabaza, ntimushoke murekura abantu.
Mu miryango y'abo basore bavuga ko bari bahebuye ko ababo batazogaruka. Hari n'abavuga ko bari batanguye kwiyumvira kuganduka, Imana irabaha barasubira kubakubita ijisho. Bababazwa n'ingene baciye bashikira mu mvuto. Umuvyeyi wa Gedeon yo nkuru, umwe muri abo basore, yibuka ingene umuhungu wiwe yanyurujwe.
Mu rwi wacu umugwi wanje haraje umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bavuye iyahaguye mu Rukoko, badutwara abantu n'ibintu, hanyuma abana bacu bamaze kugenda, mu nyuma bagarutse bashitse kuri position baca bafata bajana kubafunga mu Kinyinya mu kigwati.
Mwarashitse kubaraba murababona?
Yego twagiye kubaraba turababona aho bari, ariko prokureri yavuze yuko taca bagiriza babonako ngabo ntibyakunze ko abarekura.
Ababyeyi babo basore basaba ko borekurwa bagasubira mu mirimo ya misi yose. Bahakana ibyashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi igihe banyuruzwa ko bari bafitanye imigenderanire n'abo bari bateye muri zone ya Rukaramu. Habimana Donasiano, umubyeyi wa Gedeon yo nkuru, amushingira intahe.
Umunyeshuri w'umuhungu waje n'umunyeshuri wa niyo nkuru Gedeon, dusaba ko babarekura agasa ku ishuri kuko bamukuye aho yari ari adanze amagi yaho ubusa yarahohotewe.
Byavuzwe n'umuvugizi w'igipolisi yuko abantu bafashwe bakorana n'iyo migwi yitwaje iwanisha, ntimuvyemera?
Ntituvyemera namba kuko barabarenganye, kuko kandi barabeshera, kuko ubwa mbere hoho tuzi neza ko uyo munyeshuri wacu bamusanze aho idanze amagi ku mugoroba igice saha imwe cyamutwara mu bandi batazi abamutwaye bayibaza mu basirikare. Uyu munsi rero leta tusaba ko yekuye abana bacu kaza ku mashuri.
Kwigenekereza ya gatanu ukwezi kwa kabiri no mwaka, abantu batanu nibo bari banyurujwe n'abitwaje ibigwanisho. Abanyarukaramu bavuga ko barabo mu mugwi w'abitwaje ibigwanisho urongowe n'uwitwa Nzabampema ukorera mu buseruko bwa Kongo. Umwe muri bo azwi ku izina rya Jafet Ndamuzeye yari umupasitori w'ishengero ry'abaporoti aho mu Rukaramu yarishwe arashwe nabo bari bamunyuruje hakuno ya Rusizi nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro mu Rukaramu. Amakuru ava mu bajeje intwaro kandi mu turere twa komine Mutimbuzi twegereye ku rubiye komine Mutimbuzi ihana n'igice cy'intara ya Kivu y'Ubumanuko adatomora neza ibitigiri avuga ko abantu benshi bamaze kunyuruzwa n'abitwaje ibigwanisho babajabukana hakujya Rusizi aho kugira bari kugwe iyo mirwi isaba kuri buri muntu amafaranga atari munsi y'umuriyoni w'amarundi muri zone Rukaramu ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Abarovyi batatu baraguye mu kiyaga cohoha hagati ya komine ya Bugabira n'igihugu cy'u Rwanda. Umwe mu bari kumwe n'abo barovyi yacitse ku icumu avuga ko barashwe n'abasirikare b'u Rwanda. Gushika ku muhingamo kuri uyu wa kabiri imiryango yabo ntiyari bwabone ibiziga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Umutumba wa Cheru uri muri komine ya Kirundo ku nkengera z'ikiyaga cohoha. Ku iherezo ry'uwo mutumba amazi ya cohoha awugabura n'umutumba wa Nyamabuye uri muri komine ya Bugabira hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ni muri ayo mazi abarovyi batatu baraye baguyemo mu ijoro ryakeye kuri uwa kabiri. Ubugira kane yarokotse akavuga ko barashwe n'abasirikare b'u Rwanda azwi ku izina rya Bukuru Innocent.
Twagiye guhiga gafi kuko twagurisha turi nk'ubugari twabona ibi bitwa ibere munsi byiza. Hanyuma tumaze kugenda abahungu turi kumwe cavuga ati burya rero kuguma turobera ngaho amazi y'Uburundi nta mali zirimo reka tugende ngaho hakurya turebe ko two nabwiye ati ntitugende ntajya hayise timu byo ibindi bintu ujya twaragiye maze kugenda twateze imvura imwe baratwiruka ko nyina tuvuze amabuye bashorasha atangura kwaka atanguye kwakarenda ce dukoresha koga ce barantangira n'ubwato ca ndibira maze kwibira nibirukira nkahariya barandasa barampusha yongera ndibira barambura ukwezi guca kuramurika bace baransozera rero baza bandasa
abakurasa ni bande
soda y'u Rwanda. Jina tabawe n'umupolisi nyamawe yarasishoro zitatu baramaze kundashishoro umunani kwari bane abandi barapfuye.
Uyu munyagihugu yahaburiye umuvukanyi wiwe mu gihe wacitse ku icumu avuga ko bari bashitse mu mazi y'u Rwanda baroba. Uyuwe avuga ko mwene se atari bwashike anamenyesha ko atankuru zitomoye umuryango ufise kubijanye naho ibiziga bigeze.
Umukuru wanje nawe basanzwe bakorera mu mazi kubera ariho barondera irasiyo mva ko bagiye nyine ari ejo bucyaro no munsi twagize twumva mu icoro ko baje kubarasa i Rwanda barasira mu mazi y'u Burundi mva moteri yacitse icira bato bavuze ko abacanye kuri tuwani n'ubu tubyumvisha amatwi mva ntiturababona tuvuga ati mirambo yacu bari mu maringanire hafi y'amazi y'u Rwanda ariko bari nko mu nyene hagati na hagati kwa turiteze n'ubyo mirambiri buze ndacyo turamenye.
Mubahaburiye harimo umupfakazi yabuze umuhungu wiwe w'umusore asaba gufashwa kuko uwo musore ariwe yamuronderera ati ahavuye asigaye igihengeri cyane cyane muri bino bihe umutumba wa Cheru uvugwa ko inzara.
Twifate gute mu muryango wacu nyene ko yari inzara idikira dusuka mu kuruzi none twakwifata gute nyene twifashe nyene nabi nyene kuko nta kundi twakwifata mu muryango nta kundi biragenda gute nyene baca twiyicasa niwe yaturonderera none ko ariwe yari umugabo wanjye mu rugo.
Abavuga ko baraye baburiye mu mazi ya cohoha bose basaba ko mu gihe ababo buboneka bufashwa mu kubahambisha iteka.
Casize rero kubera yari umuntu yari ikuze ivyaye imbyara umunani umugore we akaba yagiye gusuma abasize abana babiri muhira bari bakiri bato kuko bamwe bari bamaze gusohoka. Mwe mubibona numba umurambo ushika ukuntu bamategeko afise ishya dufasha kugira uburyo buboneke bwo kubafuba neza. Icyo ntiturakimenya kuko ntituranamenya neza ku iyo mirambo iri buze.
Badufashe nyene baduhe utwo tujya badufashe baduhe no kubazika ngo baduhambishirize kuko ntaho turi bukure kibahambisha.
Twarondeye musitanteri wa komine ya Kirundo kugira agire icyo avuze ku banyagihugu arongoye baraye baguye mu kiyaga cohoha. Sitanteri Misago arongoye komine ya Kirundo yatubwiye ko igisirikare cyo kijejwe guhagararira imbibe ari cyo cyabikurikiranye. ni mu gihe buramatari w'intara ya Kirundo n'urongo y'igipolisi bari bitavye inama y'umukuru w'igihugu yariko ibera mu ntara ya Muyinga. Musitanteri wa komine ya Kirundo yabwijwe ijwi ry'Amerika ko yazindutse gukurikirana ikibazo c'ubusuma ku mutumba wa Rugero, umusuma umwe akaba yaraye yishwe. Stani Misago akikeka ko uyu musuma yoba yaraye yishwe n'abamukwikiranye aho bari bavuye kwiba. Mu bijyanye n'umutekano mu mazi agabura Burundi n'u Rwanda, twibutsa ko mu mpera z'umwaka uheze hari undi munyagihugu yaguye mu kiyaga Gweru. Abarovyi bagenzi be bo muri komine ya Busoni ku mutumba wa Gatete bagirije abasirikare b'u Rwanda ko aribo bamurashe, bikaba byaranemejwe n'abategetsi b'u Burundi. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri inkuru. Turiko turabandanya kugerageza kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda ikana umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo baduhe umuco kuri iryo zimanganywa ry'ubuzima bwabo barovye.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ihiganwa Miss Burundi ryo gutora umwigeme mwiza kandi haci ubwenge muri mwaka w'2017 ryuguruwe icese uyu munsi kwa kabiri ku muhingamo abateguye iryo higanwa bavuga ko Burundi buzoharonkera kunguko kubera nyampinga n'ivyegera vyo bibiri bazoja mu yandi mahiganwa mpuzamakungu barata ivyiza vyo Burundi. Abigeme bahiganirwa urugori rw'umukobwa mwiza bazotangura kwiyandikisha kuva kuri wa gatatu gushika ku itariki ya 21 ukwezi kwa kane. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ukwiyandikisha mu higanwa Miss Burundi ryo mwaka w'2017 bizobera mu ntara zose uko ari 17 zigize Burundi hamwe no mu gisagara cha Bujumbura ku mugwa mukuru. Mbega none abigeme bazoja muri iryo higanwa basabwa iki? Tubwirwa na Andre Hakizimana ajeje kumenyesha makuru mu ishyirahamwe Burundi Event ririko ritegura iryo higanwa.
Ubwizo kuba ubwambere na mbere w'umurundi kazi uba ku butaka bw'u Burundi muri kino gihe cyo kwiyandikisha, nuko ubwizo kuba ufise hagati y'imyaka 18 n'imyaka 25. Ikindi nuko ubwizo kuba utarubaka canke taribaruka. Hanyuma ikindi nacyo nuko uba ufise uburebure bungana na metero 1 n'amasantimetero 65. Ikindi nuko ubwizo kuba upima ibiro bitarenga ibiro 65. Ikindi nuko uba ufise igihagararo cyo bavuga mu Gifaransa ngo silhouette, igihagararo gihagaze neza. Umwigeme wese azoza kwiyandikisha muri ino higanwa azoza aserukira intara. Uwo mwigeme abwizwa kuba avuga neza ikirundi n'igifaransa kuko nizo ndimi zizokora muri iryo higanwa. Hanyuma rero nuko uwo mwigeme abwizwa kuba ashobora kuboneka
muri iryo higanwa. Rero umwigeme wa mbere n'ivyegera vyo bibiri hari udushimwe bazohabwa tugizwe n'imodoka hamwe n'amafaranga.
Nuko uno mwaka tuzotanga agashimwe ka mbere. Agashimwe ka mbere kazobara agashimwe k'umuduga. Uzo ari umuduga w'umwakaka, umuduga novuga mushasha. Agashimwe ka kabiri kazotangwa kazohabwa umwigeme wa kabiri muri iryo higanwa. Ako nako muno mwanya n'agashimwe kangana n'umuriyoni umwe n'igice azohabwa kuri konte izomugurizwa mu ibanki imwe yo ngaha mu gihugu cyacu. Agashimwe kagira gatatu kazotangwa muri iryo higanwa ry'uno mwaka azohabwa.
Ujejwe kumenyesha makuru mu ishyirahamwe ritegura ihiganwa Miss Burundi abona ko n'igihugu gifite akunguko muri iryo higanwa.
Uno mwigeme rero azotorwa muri uno mwaka ni umwigeme kandi azoja guserukira igihugu cyacu mu yandi mahigano mpuzamakungu. Ni kuvuga yuko azogenda atwaye ibendera ry'igihugu cyacu, azogenda atwaye ivyiza vy'u Burundi agiye kuratsira abandi. Mu yandi majambo azoba umuserukizi w'igihugu cyacu cy'u Burundi muri ayo yandi mahiganwa. Icyo gihugu kizohungukira n'iki? Ni uko izina ry'u Burundi rizoshikara riyagwa makungu, kuko murabizi mwese yuko si kenshi izina ryacu rivugwa cyane mu makungu mu vyiza. Ariko kandi nakabyo keza rero yuko u Burundi nabwo bwo bugaragara muri ayo mahiganwa muza makungu hano no menyesha ariko dukurikirana yuko umwigeme yatoye mu mwaka uheze azoserikira Burundi itari kindwi z'ukwezi kwa gatanu mu mazinga ya Philippines mu gisagara cha Mani mu higanwa muza makungu yitwa Miss United Countries umwigeme kandi azoserikira Burundi mu kwezi kwa gatanu nyene mu mpera mu gisagara cha Kigali ahazobera higanwa bita Miss Africa nakaje turonka kugira ngo igihugu cyacu amabare y'igihugu
Nyampinga w'u Burundi azomenyekana ku itariki ya 2022 ukwezi kw'indwi mu mwaka ihiganwa rya Miss Burundi risubiye gufata intumbero neza muri iyi myaka ibiri ikurikirana iryo mwaka wa 2016 ryabaye inyuma y'imyaka ine yose byari rimaze byarahagaze
urakoze Eloge tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanye kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu ntumbero yo gushigikira ingingo za leta Burundi zerekeye umugambi wo kuvyara ku rugero gutuza umugenzo wo gucikira hamwe no gufasha abanyagihugu gushinga ingo zikomeye intara zimwe zimwe zirimo intara ya Muyinga Makamba na Bubanza ziherutse gutangaza ko zigiye gutangura kwankira abipfuza kubaka badafise inzu zisakaje amabati akazu ka sugumwe kisuku hamwe n'ibindi bikoresho bimwe bimwe urugo rushasha rukenera mugenzi wacu Ryan Itangishaka yaganiriye na buramatari w'intara ya Bubanza atangura amubaza impamvu nyamukuru zatumye bafata izo ngingo dutega amatwi buramatari Tarsis Niyongabo
ingingo nyamukuru zatumye dufata iyo ngingo ni zitatu ingingo ya mbere nuko ubwa mbere twende dushaka gukomeza ugufashanya kwamye kuranga abarundi mugiye muri kahise ku Burundi mukabaza basokuru nta muntu numwe yigeze yubaka inzu wenyine nta muntu numwe atasaba umuganda atatereza umuganda agiye kubaka inzu naho yaba ari inzu y'ubwatsi y'ingondano ibyo rero byarerekana akaranga ko gufashanya abasokuru bari bafi dushaka rero natwe gusubira kuri uwo muco uwo musore ashaka kurongora yumve ko ari mu gihugu yumve ko ari mu bandi bantu yumve ko afite ababanyi kandi yumve yuko abo babanyi bafite icyo bamaze kandi mu buzima bw'iyi ni uwo muco w'ubwa mbere twe dushaka gusubira ko wo gufashanya hagati yacu hagati y'abavuka ntara kandi b'abarundi ingingo igira kabiri ingingo igira kabiri ni ingingo ijyanye n'umugengo kandi w'abarundi mu kirundi baravuga bati girahuba wubahwe bati kandi nta uteka itaha utegwa iteka atekeye mu byatsi naho rero twe tuvuga tuti umurundi rero ni ukumufasha kugira ngo aronka haba heza aronka haba heza hanyuma agire inzu y'akarorero cyo no kwita mu gifaransa menage model agira inzu y'akarorero ashobora kubamwo akayigiramo ubwo bugeni ikamufasha rero noneho no gutera imbere nkuko nagenda bisigura nkuko nabyumvise nkabicije bwaho radio mu nama y'umutekano nagize bigatuma rero ubwo rugo rwiwe rukomera kuko rwashi yarushingiye kumushinge ukomeye ingingo ya gatatu ni ingingo yo kurwanya nyakatsi intara yacu ya Bubanza imbere yuko ihura n'intambara ya 1993 yahereye mu ntara yacu mbere ikongera ikayiherezamo twari tugeze ngo ku rugero rwa 99% kwijana rwo kurwanya nyakatsi mugabo iyo ntambara yadusubije inyuma cyane bituma tugaruka mu nzu za nyakatsi za nyagahuba uno munsi rero twe tuvuga tuti dushaka gusubira gushika ku ntambwe twari tugeze ko 1993 mbere tunayirengane dushike ku 100% uno munsi rero twaragize risansuma rw'inzu zitari zike za nyakatsi mu ntara tugaca rero dupfa dusaba kugira ngo turwanye nyakatsi kwataye n'inzu nshasha yokongera ko kuko abo benshi bafise izo nzu za nyakatsi n'abatishoboye abo nabo tuzogenda turabafasha muri kwa gufashanya buhoro buhoro mugatumenye tuti inzu dukuyemo naho indi nzu nshasha ya nyakatsi izovuka naho rero dusaba abo basore yuko ubwa mbere kurongora babigira umugambi kurongora n'umugambi uno munsi ntubona inkumi wipfuza n'utuvuga ngo ejo nzorongora ntibishoboka kira noneho turashima ko leta yashyizeho itegeko ritomoye ryo kurwana abacyo kugahana abacikiza abaterura abaharika n'ibindi ibyo byose rero bizodufasha kugira nti amategeko yuzuzanye twebwe ingingo twafashe ni ku neza y'umuvuka ntara kandi twebwe turabona ko iyo ngingo ishoboka kandi atabo bizonanira kuko uwo bizonanira aba ari nyamwigendako nyamwigendako nawe ntari mirimpeshi twebwe dutegereza kuja hamwe bavuze tuti uwo muntu agira umugambi avuga ati jewe mu myaka 18 na karorero nzorongora mu myaka 3 rero ngiye ntango yo gukora umugambi ukubaka inzu yanje inzu niyubakwa mu mwaka umwe n'abantu babaterambere babadandaza bafite amafaranga menshi n'abantu bake bubaka inzu mu mwaka umwe mu myaka ibiri inzu wa ku myaka 3 iri wakwa n'imyaka 5 umuntu ajya kugendera ahombera buhoro buhoro hama kongera katuratiririza bakamuha umuganda n'izo mpamvu rero nyamukuru zatumye dufata ingingo nk'iyo
kuri ico kibazo nyine cerekeye uburyo mu ntara uravuze gusabikanya no gufashanya kumbure wo tubwira uko vyifashe kubijanye n'uburyo mu ntara ya bubanza mbere yuko twishura ikibazo cyo gucikiza abantu bashobora kugwamwo kubera ubwo buryo buryo bwo babwifashe gute guko bishobora kuba nabyo nyine ari ikibazo gishobora kuba intambanye yo kugira ngo mushike ku migambi yanyu
erega intara yacu ya bubanza twebwe yamye bifashe intara yacu ya bubanza yamye yifashe mumenye yuko intara yacu ya bubanza ahubwo ifise nabize bake kuko abenshi abana benshi bashika mu wa gatandatu bagaca bigira bakaza kwitera ikawa abandi bakaza kwimba inoro abandi bakaza kuma kuko ibintu byiza kandi twebwe ntituragera ku rugero rwo gufumbira igice kitari gito cimbo ni ukuvuga n'isimera rero uno munsi rero twibarari mu muceri uretse ko ubuzuba ryatse bararima ibigori bararima ibigazi bararima ibiharage kandi bakimbura bakarobwa batosheje intara yacu rero kenye namba na buhoro buhoro nacyo gituma twebwe twafashe iyo ngingo intara tuyizi tuyibona tubona ko ubuzuba buhari bukwiye kugira ngo abo bene gihugu bashe kuri iyo ntumbero
ku kibazo cya Eric kumbura mushobora kuba mutari ku murongo cerekeye uko bigenda iyo abantu batanguye gucikiza ari benshi aho hoho umuntu yo vyifatamo gute canke murabona kishobora kutazoba ikibazo
oya ni bashobora gucikiza nakubwiye nti duhiriwe duhishije uno munsi leta iriko gushiraho itegeko rihana abantu bacikiza umuntu acikiza rero acikije ntarinda yuko bamwitwarira babivuze baramufata kandi bakamufunga kandi bakamuca amanda atari munsi y'ije 100,000 nuko ntabona neza ingingo uko yanditse rero nkagira nti gucikiza ahubwo ntibigishoboka uko uzobikora zohanwa kandi bahana umukobwa bagakara bagahana n'umuhungu uno munsi rero ku neza yabo ntagiye uvyumvira ko ntibigishoboka kuko ingingo uno munsi ziratomoye
ku kibazo cerekeye amategeko nta bagenda bidoga ko kumbure mwo ba muri ko murabarengera ku mategeko canke kubwirizwa shingiro ryiriba uburenganzira nk'ubwo kubaka urugo rwabo bitewe n'uburyo
oya nitubarengera kandi nitubaka mategeko nano nahubwo twebwe turiko turashigikira agateka kazi na muntu nta muntu yovuga ko umuntu afite agateka kiwe aba mu byatsi nakubwiye nti nta uteka teke mu byatsi yovuga rero ko abantu bashigikira agateka kazi na muntu mu gihe bareke abantu ko baguma baba mu nzu z'ibyatsi ziva ugacugwa agateka kiwe kubahirijwe twebwe rero twavuze ko turabizi izo ngingo twazifashe nk'abarundi dushaka gukomeza akaranga n'umuco w'abarundi rero uno munsi abavuga bati boba bariko baturengera mu gateka kacu n'aba bantu barutse uno munsi bataje abarundi ingene bamwe babaho nizere ushaka kubigisha nk'ababoneye izuba bamenye ingene abarundi bamwe babaho bamenye ko tutegereza gufashanya kandi tugenda kubwira yuko nuko tutaratangura icyo gikorwa kumbere tutaratangura gushyira mu ngiro ngo babone ingene tugifashanya nta n'umwe atazorongora ngo yabuze icyo ni cyo nakubwira ndazi nyine turiko turabitunganya kuko tuzobifashanya byadushireho ku mitumba yose imigwi yo gufashanya ni ukuvuga amashyirahamwe yo gufashanya ishyirahamwe rimwe riza rikabivuga riti uyu naka twabonye yuko akeneye gufashwa ntitumufashe ibi n'ibi n'ibi twegeranije ibi hama turasaba abandi bamudufashirize bagire uku n'uku n'uku ibyo rero bimaze gukwira nta muntu n'umwe azogwabira haba muri ibyo byo kubaka izo nzu z'amabati ku misore cyangwa haba n'abandi bantu banaho nikora basanzwe batagira shinge na rugero
murakoze cyane reka duha akaryo n'abanywanyi nabo nyine babaza ibibazo bashikirize n'ibyumviro tujye ku murongo twakire Sekuture muratwumva
yego ndumva cyane
nduga ku ijambo mu majambo make cyane kibazo cyangwa icyumviro
kubabonye numvise iyo ngingo jewe yarashimishije cyane naryohewe kubera izotuma abana bahera mu barabara baba bake cyane kandi imiryango uzoba ashoboye gushinga urugo azoba afise ukuntu arutunga ariko rero byagoye kuko hari aho usanga nk'umuntu apfa umuryango utunze hanyuma bakazomufasha kuronga ibyo byose bisabwa mugabo mu nyuma bakamureka ukuvuga azoba asubiye hahandi
bizoba bisumbwa na wa wundi yubaka atagira na Nyanza. Ikindi nacyo bizotera ingorane zotuma abantu bamara umwanya muremure bakiri abaseribateri, bitume mbere abayigeni basaba atangwa kubyarira muhira iwabo, abahungu nabo bacikize nk'uko nyine kuko ako adacikiza azokuma yemera kuri hayo mande twumvise y'abantu bacikiza.
Ariko no gufungwa birimo, gufungwa navyo nyene birimo.
Adofungwa mugabo yango ntazomarayo ubuzima bwe bwose kuko adafise uburyo bwo kuronka ayo mafaranga ngo bibakibati, azobabona yuko azohava arinda wera atubatse. Mugabo aramutacikije akabona yuko hadogera igihe binambazo mucira imyaka 10 cyangwa 5, iyo myaka akayivamwo hayo makabandanya. Izi uko cyo bihana ari cyo kubatandukanya sinzi, ariko nibaza katari uko hanyuma basange ariko bitera ingorane cyane. Baragira rero iyo ngingo niba idecentralize ibe iyo mu gihugu cyose, ireke kuba intari imwe kuko ibaye iyo mu gihugu kimwe, iyo mu ntari imwe bituma abandi biyumvira bati none twebwe kubera iki, bigatuma banka mbere n'intara yabo nabura amatari bakamwanga. Ibi rero mu gihugu cyose iyo ngingo itegurwe neza, no mu bwiza shingiro twavuze ko ririmo guhinduka iyo ngingo ijyemwo, hanyuma baci batiya ko ikibazo cy'inkwano kuko urazi yuko inkwano igoye cyane, azokubaka inzu y'ibati hanyuma buri inkwano nawe nyine kibigora bizaba bigenze neza. Niyo ntererano nagomba guterera.
Urakoze cyane Sekuture, ushikirije bitari bike n'ibibazo bitari bike, ariko byo watanguye uvuga ndakeka bijanye no kuba bifuza kubaka bizofata umwanya muremure ngira ngo ni kibazo cereke kutihangana, reka buri amatari yakwishure mushinga ntaye niyo ngabo.
Twebwe tugira tuti ko abantu bashobora kwihangana bakarindira kubaka icyo kibazo ngorane, ko abantu bavuga bati baraguze baratenye, mbega no munsi umusore yagiye kuri kaminuza arongora afite imyaka ingahe? Arongora afite imyaka 25, afite imyaka 30, kandi iyo ni imyaka myiza yo kubaka urwawe. Twebwe tugira tuti bwa mbere icyo singorane, mugabo icyo dushaka gusaba twebwe no kwereka abantu ni uko nyine uko kwihangana rega n'umugenzo kandi n'akaranga kacu k'u Burundi, naho icyo cyose umutima uhanuye niwo tuvuga kugira ngo niki kandi utagifitiye uburyo ngo reka ndagite mu rudubi. Abo yavuze bazobita mu rudubi ni abo bantu batagira kwihangana. Utagira kwihangana nawe murumva yuko yari ingorane aba afise mu buzima bwe no mu kubaho kwiwe. Tugira tuti rero nta kibazo na kimwe kihari kuko abo bose ariko barabivuga urumviriza nta n'umwe agaruka kuri cya ngaruka nziza nakubwira yo gufashanya. Twebwe turemeza ko tuzofashanya kumwe n'ababarira, ukabitegura imyaka 2-3 ngo bireke gukunda n'ibishoboka tuzobikorana rero nk'uko nagenda byumva ko mwabishikirije kare amabati 20 zikirenga, amabati 20 zikirenga dushaka rero kugaruka kuri ako karanga kacu, umuntu yubake inzu yiwe hanyuma abandanye muri uko novuga nti gufashanya cyane cyane bakira karanga twongere dufashanye hama tube heza twubahwe.
Sekuture yavuze ariko ku bijanye n'iyi ngingo yoba nziza ikurikijwe mu gihugu hose, hoba hari umugambi yuko n'izindi ntara nazo nyene zizokurikira canke nibiva ku ntara ku ntara?
Bo murakoze, jewe ingingo nayifashe aburamatari w'intara ya Bubanza. Ni ukuvuga yuko twebwe badushinze kuyobora intara tuba dufite ubwo burenganzira bwose bwo gukora icyo kintu cyose cyiza cyeza cyiza cyerekeye abenegihugu. Ni ukuvuga rero ko kuvuga ko yoja ku gihugu cyose ibyo twe ntibitwega, twebwe biraba. Mugabo twebwe ingingo twafashe twarayishikirije natwe abatujejwe, ubu barazi yuko iyo ngingo ihari turiko turayishyira mu ngiro. Ni ukuvuga ko tuzoza turabaha raporo yaho igejeje gushyiragwa mu ngiro. Bamaze kubona rero uko ari intara yabishoboye, twebwe ntidutekeranya yuko mu nyuma n'ingingo izoze zigafatwa igashyira igihugu cyose, kuko burya ikintu cyose cyama kigira intango. Ikintu cyose kigira intango bama bumva bita refaze pilote cyangwa le province pilote. Ibyo byose birabaho, n'ingingo zose zifatwa na leta zifata igatera mu ntara imwe hama igahita zikazokwira intara yo mu gihugu cyose, babonye ko mu ntara kanaka byakunze byagenze neza.
Nchuti mwese mu kundi radio ijwi rya Amerika iganiro twabateguriye muri aka kanya rero bigaruka ingaha turashimiye ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe nchuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mukwikirana ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.